nibwirizwa shingiro ry'Uburundi mu ngingo ya 13 rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe igerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijyanye no kubana n'abandi gusa naho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo abanyagihugu bacitse ku icumi mu mwaka w'1993 bashyize mu mashyiti atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri icyo gihe bavuga ko batewe impagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza abavuganye n'Ijwi ry'Amerika n'abari mu masite ya Buraza muri komine Buraza mu ntara ya Gitega bamazemwo imyaka yababa hafi 30
bamerewe nabi bafite agahinda
gushika ubu amazu yababa 30 amaze kubomogwa n'ayagera kuri 26 nayo amaze gushyirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nk'uko ababa muri ayo masite babitangarije Ijwi ry'Amerika banavuga ko ikibazo cyabo bagishikirije abajejwe intwaro ariko gushika ubu akaba atawurabagarukira ko uko niko babisigura
kumena amazi menshi aya niyo yishyaduhaho rero yemejwe kubomogwa izindi nzu 26 barazisize ku isaraba bakaba bari muri kreyagizero y'uko batavuye bazabafurirana abantu
abamaze kubomorerwa amazu ubu babuzayo bacira nayo bamira kuko badafite aho batika umusaya nk'uko babisigura Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Tasiye Sibomana arongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'Uburundi avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo
baje kubwira kandi bigatuje amahoro ugasanga baje kubwira kandi amaguriro ndabona ko ari ikibazo bashima aho hari abo bateshejwe izabo gusa bategereje rero kubanza kubarabira ahandi bagashyira kandi bikagirwa na leta
umushingwamanza Janvier Bigirimana aharanira agateka ka zina muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'Uburundi iri kuyirengagiza kuko yari ikwiye kubandanyiriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba avugana n'Ijwi ry'Amerika uku niko abivuga
gufata ingingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka
ubushikiranganji bujeje gushyigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe icyo kibazo abacitse ku icumu barabutabaje ariko gushika ubu ntiburagira icyo bukora Ijwi ry'Amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire icyo bizeza abo banyagihugu rirabakena naho abatekerezwa izabo bariko barasamburirwa amazu ubuserukire umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH Sixteni Muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe watejejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu
kibanza leta igikeneye barabungurutse bakabashyira hanze gushikaho mvabo nyine ko ashobora gutaha
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza abenegihugu bose mu kutikumira ko ibitari byabo kuko ari byo bizana injyane zidahera mu gihugu n'abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi hari ibyo basaba leta ya Gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa mu mwaka w'1996 niho umugwi wari wararungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI gutohoza ku byabaye mu Burundi inyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakoze mu mwaka w'1993 rikozwe n'umugambi wari n'icyo gihe Sawanya Frodebu abatutsi benshi baricwa bagize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari bari mu mugambwe iprona baricwa leta yakurikiyeho icyo gihe niyo yari yarashyizeho amasite hirya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo ibitungwa bikicwa amazu yabo nayo agaturirwa akanabomogwa. Serivisi Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.